Iruhande batwara ibisata by'iperereza mu ngabo z'u Burundi n'u Rwanda n'abaserukiye ishyirahamwe mpuzamakungu ry'ibihugu by'akarere k'ibiyaga binini CRDL, abaserukiye ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afurika hamwe na ONU, hari kandi n'abakuru b'intara za Kirundo mu buraruko bw'u Burundi hamwe n'uw'intara ya Bugesera mu Rwanda zihuzwa n'umupaka wa Gasenyi Nemba, ibihugu byombi bisangiye. Umukuru w'iperereza mu gisirikare cy'u Rwanda yavuze ko ibyakozwe kuri uyu wa kabiri bigaragaza neza ko ibintu biriko bija mu nzira nziza hagati y'ibihugu by'u Burundi n'u Rwanda. Avuga ku izina ry'umugabo w'ingabo z'icyo gihugu General de Brigade Vincent Nyakarundi yavuze ko ari igicapo kirengeye ibihugu byombi bibiri.
Today the Republic of Rwanda is receiving 11 FLN combatants.
Uyu munsi Repubulika y'u Rwanda yakiriye abarwanyi 11 ba FLN batanzwe na Leta y'u Burundi. Ibi bibaye amezi abiri n'iminsi 19 u Rwanda rutanze abarwanyi 19 b'Abarundi kuri uyu mupaka nyene. Iki ni igicapo cy'umubano mwiza gusa hagati y'ibihugu byacu, ahubwo ni intererano ikomeye ku mahoro n'umutekano mu karere.
Contribution to peace and security in the region.
Colonel Ernest Musaba ajejwe iperereza muri FDN BEG sirikare cy'u Burundi yagereranije abagwanyi n'abakora iterabwoba yemeza ko bashikirijwe u Rwanda kubera u Burundi bwiyemeje kugwanya iterabwoba aho riva hose.
Aujourd'hui nous sommes venus ici pour remettre officiellement les 11 membres.
Uyu munsi twaje gushyikiriza abagwanyi 11 mu gisirikare cy'u Rwanda kugira bacibwe imanza n'igihugu cyabo. Uburundi ntibusiba gushimangira ko atacyo bumariye guha impigi imigwi durumbanya ibihugu bibanyi. Kubwo Uburundi, umurwi wose urumbanya umutekano w'abantu bitekaniye umuhari w'iterabwoba. Mu kugwanya bene iyo migwi, ibihugu byacu bigomba gukorera hamwe mu runani.
Pour combattre toutes ces organisations, il faut que nos pays conjuguent les efforts en travaillant en synergie.
Niko Musaba yamenyesheje ahejeje gushikana abo bagwanyi ba FLN inyuma y'ibirometero birenga 195 bavuye Bujumbura ku murwa mukuru w'ubutunzi. Nyakarundi ahagarariye iperereza ry'igisirikare cy'u Rwanda yibukije ko mu ishyamba kimeza rya Kibira ku ruhande rw'u Burundi rikomeza rigacika Nyungwe rigeze mu Rwanda hakiri abagwanyi babangamiye Abanyarwanda.
However, as we receive these 11 combatants, it should be noted that hundreds of others remain in Kibira Forest from where they continue with attempts to launch cross-border incursions.
Nubwo twakiriye abagwanyi 11 twibutse ko abanda amajana n'amajana bakiri mu ishyamba rya Kibira aho baguma bagerageza gukora ibitero mu Rwanda bakica inzira akarengane z'abasivile. Iyo mpamvu twe na mwene wacu w'Umurundi n'abakuru bacu babiri dukora tutiziganya kugira ngo tugerezwa ku bihugu byacu byamirineshwe burundu, ariko ntiturashika kugeza imigenderano inaguwe neza. Amanama y'abakuru b'ingabo yabwirizwa kuba kenshi imbibi zikugururwa maze abantu n'ibintu bikinjira atankomanze.
And goods restored.
Abagwanyi byavuzwe gusa ko bafatiwe ku butaka bw'u Burundi nta ntara kanuni yamenyeshejwe yamenyesha makuru. Mugabe amasoko y'ijwi rya Amerika yagemereye ko bafatiwe mu makomine ya Bukinanyana na Mabayi mu ntara y'Ibitoke mu buraruko bushyira uburengero bw'u Burundi muri uku kwenda guheze. Igice cy'Ikibira kiraherereye gikunze kuvugwamo abagwanyi bavuga Ikinyarwanda nk'uko abanyagihugu baho badasiba kubivuga mbere y'igisirikare cy'u Rwanda cyemeje kenshi naco nyene ko bajabuka ku butaka bw'icyo gihugu ariyo baturutse. Mu mpera z'ukwezi kwindi uwo mwaka umushikiranganji w'ukwivuna abansi mu Burundi Alain Tribert Mutabazi yari yavyamiriye kure.
Iyo migwi yabitwaje ibigwanisho yo bivuga ururimi rw'Ikinyarwanda mu ntara ya Cibitoke, twebwe ntayo twumvise kandi mwaza yuko ta n'imigwano yabereye mu ntara ya Cibitoke ihuza abasirikare iyo migwi. Gusa icyo twakwemeza kubera n'akarere kakarimwo ishyamba rinini uhegereye umupaka duhana n'igihugu kibanyi cy'u Rwanda hamwe n'igihugu kibanyi cya Congo, iyo rero habaye ingorane ku ruhande ngirango rw'ababanyi hariya b'u Rwanda hari igihe usanga bakunze kubivuga gutyo.
Umuhari FN ishami ry'abarwanyi b'ihuriro rya politiki MRCD rigwanya Leta y'u Rwanda biri mu byatumye Paul Rusesabagina yararongoye Hotel Mille Collines yahungiyemo abatari bake mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994 akatirwa imyaka 25 yo gufungwa kwa 20 ukwezi kw'icyenda guheze. Yagirijwe kuba mu mugwi w'iterabwoba no gukora ibikorwa by'iterabwoba. Abandi bantu 20 bari muri iyo dosiye nyene barakubiswe intaye mu gahanga nabo nyene bagirizwa ibyaha birimo ivyo. Rusesabagina mu bashinze MRCD. Eroje uri ka neza ijwi rya Amerika.